Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ingingo bemerera gusubira gukora haraheze indwi zababazi birifashwe ariko abazwi ku izina ry'abavunjayi ntibarasubira gukorera ku mugaragaro inyuma y'imyaka irenga ibiri yari iheze barabujijwe na leta y'u Burundi gukora bamwe muri abo bavunja amafaranga mva makungu bavuga ko ingwati bariko barasabwa ari umurengera mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 2022 gitugutu mu 2022 turababwira n'ivyashikirijwe n'abakurikiranira hafi ijanye n'ubutunzi bw'igihugu muri kumwe na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze kwigenekerezo ry'indwi gitugutu muri uwo mwaka nyene w'2022 niho urongo ibanki nkuru y'igihugu murengera ntwari Dieudonné yatangaza ko bavunja amafaranga mva makungu barekuriwe gusubira gukora
ingingo yafashwe kwigenekerezo ryandwi ruhuma mwaka w'2022 yo guhagarika amazu yo kuvunjisha amafaranga mva makungu biro de change irakuweho abahora bakorera muri ico gisata canke umuntu wese yifuza gukorera muri ico gisata ahamagariwe kwiyandikisha mu banki ya Republika y'u Burundi mu kwemererwa gukora habanzwa gutera igikumu rwandiko rwo kwemera gukurikiza amategeko agenga igisata c'amazu yo kuvunja amafaranga
bamwe mu bavunjayi batubwiye ko kugira ngo wemererwe gusubira gukora utanga ingwati y'imiliyoni 110 z'amarundi hanyuma ukarondera inzu uzokoreramwo inyuma y'indwi zibiri waramaze kwiyandikisha ibanki nkuru y'igihugu ngo izokirunga ikabaza gusuzuma aho uzokorera uwifuza gukorana n'abandi cyangwa ufise abakozi nabo nyene ngo ategerezwa kubandikisha ariko ngo ntibaba barenga babiri urongo ibanki inkuru y'igihugu BRB ntitwashoboye kumuronka kugira ngo yemeze kwivya abavunja ibavuga ko basabwa ari byo kuri mikro yabagenzi bacu ba Radio Inzamba Gabriel Rufyira rongo ishira hamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu wasaba gusa ko amategeko akurikizwa abaramwe kubavunjayi bose
Berbe yo kwisunga ubutungane muri byose nta kindi kintu hamwe nuko umuntu wese abishoboye afise ububasha bwo kubijamwo iyo bijamwo bataravye nkunzi hagomba kuba ico twita liberté économique umuntu wese abishoboye kandi afise ububasha n'uburyo agakora kuko ico dukeneye nuko ibintu biboneka bigitandazwa no muruca no munyamahanga hagakora guhiganwa nico bita marché ouvert umuntu wese abishoboye akabijamwa
warongo ishira hamwe Olicom avuga kandi ko hakenewe ingingo mperekeza kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bwiyongere
ubwa mbere twe tubona yuko bosubira ku mugambi wo kugwiza ibintu bishoka hanze bitegwa njabukamazi kawa ipampa icyayi gushora ubutare hanze nibindi ivyo rero birashobora gutuma amafaranga y'agaciro aboneka igihe tugujije ibintu dushora hanze tukagira kimwe twita balance commerciale équilibré ivyo rero byoheza bigafasha ikigira kabiri kugira ngo amafaranga y'agaciro aboneke nuko leta yokora ibishoboka byose igasubira gufashanya n'abantu bafasha u Burundi basaba bafashanya no Burundi bimwe bita cooperation développement ivyo birashoboka navyo ni gihe leta bishiramwe ingufu ibisabwa si ibintu bigoye ni ibintu bisaba gusa gushiraho abahinga ikigira gatatu cofa cokorerwako n'abarundi baba hanze leta igomba gufata ingingo zose zishoboka zituma abarundi baba hanze batwita diaspora hamwe n'abanyamitahe bava hanze bo twita les investisseurs étrangers baka barohereza bagashiraho ingingo zose zishoboka mbere byari byatangwa mu mwaka w'2010 biciye mu kimwe bita doing business hariho ibimenyetso 9 byafatigwa kugira ngo umuntu ashobore kuzana umutahe wiwe mu gihugu ivyo byose biri mu bintu bituma amafaranga yaciye ashobora kuboneka icya gatatu tubona nuko leta yokora ibishoboka byose abamukera rugendo bakaza yarabitanguye nibaza yuko ikwiye kushishikara hanyuma ikindi gikomeye kandi ngomba gushiraho nibi bijanye n'intwari bereye
iruhande y'ukurekura bavunja bazosubire gukorera ku mugaragaro ibanki nkuru y'igihugu ikaba yafashe kandi ngingo yo kurekura ihana hantu ajya amafaranga mva makungu biciye mu mashira hamwe mpuza makungu asanzwe abikora nka Western Union MoneyGram n'ayandi canke biciye mu mabanki aha akabari naho ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 2022 gitugutu mu 2022 kigarukiye mwari kumwe na Emile Nibasumba naho kuwa gatandatu za Imana ibishatse
cyari ikiganiro ku isoko.